kugurisha itongo n'uwo ari we wese na cyane cyane umunyamahanga mu Burundi byahora biba mu idegembyo ntangere, ariko muri kino gihe hazarafashwe ingingo ihagarika ubwo buguzi. Umushikiranganji Martin Niteretse arongoye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu yafatiye ingingo mu nama z'akazi ageze imisi akoresha mu gihugu hagati.
Abanyamahanga bariko baragura agataka ku Burundi, dusinya tubasinyira ngo yego ndasinye genda, igihe bazwe kuri igihugu cy'u Burundi muzoca mujyana n'abanyagihugu hehe? Urafite Burundi, Burundi muzoca muba n'uwozana amamiliyoni y'amadolari, umwe wese akagurisha, jewe mu Kayanza ndagurisha iki, uwo mu Kirundo aragurije, mu Kirundo uyu Makamba aragurisha iki, twese turahejeje abajeje intwaro muri ko musinya ibyo bintu, cyo dusubira kumva cyo cyasinywe tuzakwiruka n'uwagisinya.
Bamwe mu Barundi baratahura iyo ngingo ya leta ibikijije ku mushikiranganji ajeje intwaro yo hagati ati iterambere rusangi hamwe n'umutekano, ariko bakavuga ko atatobuza k'umunyamahanga atizwe itongo ku butaka bw'u Burundi mu gihe aje kuhakorera umugambi w'iterambere nk'uko no bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abivuga.
Igihugu cyacu kirafise ukuntu cagigwa mu matongo ku kilometero kwa gatandatu, haba abantu benshi rero kugurisha itongo ku munyamahanga si ikintu ciza, ariko vyongeye biciye mu migambi y'iterambere amategeko abigenga cyotunganywa neza ari ntizo igakogwa neza bikaza bizanira inyungu abenegihugu mu mpande zose. Aho maze kubona ingene bitunganijwe Tanzania nivyo iramaze kugira intambuko nini imbere y'igihugu cyacu cy'u Burundi mu cyerekeye gukingira amatungo no gukunda amatungo y'igihugu cyabo. Ngira ko bamaze imyaka myinshi batekanye, hama natwe biravugwa yuko duhumwe idegembyo usa n'uburengeje mbere abanyamahanga. Rero cyo bicigwa ku ndongozi zacu kubanka abanyamahanga mugabo hariho ibintu twe amategeko twari kuba dufise ko twofatira abanyamahanga tutaragera aho tuyafata kandi tutabarenganije.
Kugurisha itongo ku munyamahanga birimo ibintu bibiri, hariho kugurisha
hari n'abandi badatahura igituma abanyamahanga boko kwa ubwo burenganzira bwo kugura itongo ku butaka bw'u Burundi. Uno mukenyezi wo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura atanga umuco kubohabwa ubwo burenganzira n'abatobuhabwa.
Kugurisha itongo ku munyamahanga birimo ibintu bibiri, hariho kugurisha n'umuntu azanye iterambere, uwo o kuri jewe numva no mwakiriza yombi kuko ubwa mbere hoho araha akazi abo bene gihugu bari ngaho hantu, n'igihe yimutse rya terambere yubaka aho mubaye ntigimuka rigumaho mwebwe mubandanya mwamura ku iryo terambere ry'umunyamahanga yashize aho hantu mubaye. Abo tutokwakira nabo babaje kugura gataka atani iterambere batuzaniye, abo onibaza ko hari ayandi mategeko yofatigwa bakaraba ntibace barekurana yose kubera n'umwene gihugu wo ngahi wacu ako gataka aragakeneye.
Naho umushikiranganji Niteretse ajeje intwaro yo hagati mu gihugu asaba Abarundi kudasubira kugurisha amatongo n'abanyamahanga, abanonosoye iby'amategeko nabo nyene babona ko hari kwahonyangwa amategeko yari ahasanzwe. Umushingwamanza Fabien Segatwa ari muri abo.
Umuntu afatiye ku itegeko rigenga amatongo ryo mu 2011 nta na hamwe iryo tegeko rivuga yuko umunyamahanga adashobora kuronka itongo mu Burundi. Urabi ry'amategeko gushika ubu umunyamahanga arashobora kwigurira agatongo na leta irashobora kumuha ahantu ashira urudandazwa rwiwe, iyo babonye ubwo rudandazwa hari akarusho rushobora kugirira igihugu.
Kugira iyo ngingo ya leta y'u Burundi yo kubuza abanyamahanga gusubira kugura amatongo ku butaka bw'ico gihugu, umushingwamanza Segatwa asaba ko hojaho itegeko ribitomora neza.
Barashobora kuheza bagatarira bakavuga bati reka, bagaca bashiraho itegeko ryerekana neza ingene umunyamahanga ashobora kuronka itongo mu Burundi. Barashobora kubitandukanya ko Burundi twategerezwa kunezerwa cyane bariko baraza, kuko cyatuvuga tuti bwa Burundi bamwe bari bavuga ngo Burundi si niyabagendwa ariko barabuhurumbira.
Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bukamenyesha ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kubuza Abarundi bariko bagurisha amatongo cyangwa amazu ku banyamahanga imbere y'uko bigira muzaburaya. Ubwo bushikiranganji bukavuga ko abakongomani aribo bariko bagura ku bwinshi amazu n'amatongo ku butaka bw'u Burundi. Bamwe mu bakongomani bafise amatungo nk'amazu cyangwa amaparasera baherutse kugura mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura ntibashima kugira ico babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika, bagasaba ariko ko batohohoterwa kuko niwabo muri Kongo hari Abarundi bafise amatungo atari make harimo n'amatongo n'amazu.